Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2024 cuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira hajye inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye akabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Ingoro y'umugambwe Sonya Fordevu muri zone mitakataka muri commune n'intara ya Bubanza yazindutse kuri uyu wa kabiri isibanganywa ivyandiko biriko bikozwe n'urongoye iyo zone Jacques Niciteretse na Manasse Nzobonima yahoze ari inararibonye umugambwe CNDD-FDD akaba nimvukira muri iyo zone nyene afashijwe n'ugwaruka rwinshi rw'imbonera kure. Ibikogwa nk'ivyo biravugwa kandi ku ngoro y'umugambwe SNL muri commune Giharo mu ntara ya Rutana aho ku munsi wa gatandatu ivyandiko biriko naho nyene vyahanaguwe abatungwa gatoki kuri ubwo bubisha akaba ari abo muri CNDD-FDD muri iyo commune. Umunyo y'umugambwe Iprona azwi ku izina rya Juma Theoneste yahoze ariye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri commune ya Giharo mu ntara ya Rutana muri kino gihe arara ntibuca kubera iterabwoba ariko aragirirwa na bamwe mu bagize intwaro n'abari mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo commune. Ababanyi n'abegereye umuryango wiwe bagasaba ko umutekano wiwe wokingirwa ntagirirwe nabi. Mu butunzi naho umugambwe Kodebu utera kamo leta y'u Burundi kugira ifata ingingo zose zishoboka kugira ihagarike umurindi faranga ry'u Burundi rigeze ko rita agaciro. Umugambwe ukanegura kandi agacerere k'abategetsi b'igihugu kuri ico kibazo gihanze ubuzima bw'igihugu. Reka subire ndabaha ikaze mu kanya amakuru mwidonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahere muri politiki. Leonard Ndayisaba umunywanyi w'umugambwe SNL wo kumutumba Musenyi muri zone Bwagiriza ya commune Butezi y'intara ya Ruyigi yafashwe kuri uyu wa kabiri ajanwa ahantu hatazwi na musitaneri w'iyo commune ari kumwe n'igipolisi. Uyu munywanyi wa Senele asanzwe arongoye abanywanyi bo kumutumba Musenyi akaba yafashwe inyuma yo gushwana n'ugwaruka rw'imonera kure rwo kuri uyu mutumba. Abanywanyi b'umugambwe Senele bo kuri uyu mutumba nyene bakaba biyamiriza ifatwa ryiwe kuko ataca ariko arazira bagasaba ko yorekugwa mbere n'umutekano wiwe ugakingirwa. Kuri uno wa kabiri nyene ingoro y'umugambwe Fodebu muri zone mitakataka muri commune n'intara ya Bubanza yatewe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekezo rya gatandatu n'abantu bagizwe n'umukuru wa zone mitakataka Jacques Niciteretse na Manasse Nzobonima yahoze ari inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD akaba nimvukira muri iyo zone nyene afashijwe n'ugwaruka rwinshi rw'imbonera kure nk'uko amakuru ava muri iyo zone avyemeza. Inyandiko zari ziri kuri iyo ngoro zikaba zasiba nganijwe abanywanyi b'uyo mugambwe Fodebu bakabona ko ari ingendo yo kutihanganiranira muri politike imonogoje mu gihe asigaye gusa amezi 10 kugira abarundi baje mu matora. Tubibutse ko iyo ngoro y'umugambwe Fodebu hari haheze ukwezi kumwe ikorewe nk'izo nyene aho abantu bakekwa kuba mu gwaruka rw'imbonera kure barahanaguye amabara y'umugambwe yari kuri iyo ngoro bakoresheje ibara ryirabura. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone urongoye zone ya mitakataka kugira atange umuco ku vyabaye. Muri komine Giharo naho intara ya Rutana naho nyene ivyandiko vyo ku ngoro y'umugambwe SNL vyarahanaguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Umugambwe CNDD-FDD uratungwa gatoke ko uri nyuma y'ivyo bikogwa. Mu mugambwe SNL Giharo basaba ubutungane ko bwokora narijya uwabikoze azwi. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eddie Claude nini nahazwe.
Iyo vyandiko vyafuswe n'umukenyezi wa nyene gupangisha aho yazindutse abifuta ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatatu z'ukwezi kwa munani. Ivyo ngo yabikoze inyuma yo kwisandagaza ku mugabo wiwe amwagiriza ko amafaranga yahawe atakoze ibikorwa byo mu muryango ko rero amasezerano ategerezwa guhagarikwa. Ivyo abarongo uyu mugambwe Senere bavuga ko umugambwe Sen David de waciye kuri uwo mukenyezi ukamugira ikiraro. Umugabo uwo mukenyezi ngo amaze kwitugwa n'indongo za Senel yahavuye atanga uburenganzira bwo kwitwarigura umukenyezi wiwe ko nawe azovuga icabizi ko imbere y'ubutungane anatsinda na amafaranga atari kuba yakoze ibyo yari yagenewe gukora ngo yari kwitwara bakamwumviriza ntiyari kuja gusibanganya ivyandiko. Kuri wa kabiri rero niho impande zose zitaba imbere y'unyamiramabi muri komisari ya Giharu ariko cyaba tangaje ngo bakaba batumvirijwe kuko inyamiramabi ngo kuko inyamiramabi yarigiye kwakira umushikanganje yabagendera uwo munsi nyene. Ivyo bikaba vyateye amakenga indongozi za Senel na Rijya ariwe yari yabahaye isango bagasigura ko ibyo byateguwe n'umugabo CNDD-FDD kuko ngo kuva iyo ngoro yuguruwe haraheza amezi ane indongozi za CNDD-FDD zagumye zisya zitambaye ngo iyo ngoro ikugweho birabananira. Uwo mukenyuro rero ngo niwo batoye kuko uwo mukenyezi yanabwiwe ko abikoze azoshigikirwa ntihagire umukomakoma. Uruganda kwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye urongoye umugambwe CNDD-FDD kugira agire ico ashikirije kubivugwa ku mugambo arongoye ariko turamukena.
Edi Claude Ninahazwe arakenuye muri yo ntara nyene umunywanyi w'umugambwe Uprona azwi ku izina rya Juma Theonest yahoze ari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine ya Giharo iri mu ntara ya Rutana muri kino gihe ariko araturatura nta kirara muri giwe kubera ariko aratega ubwoba ko ashobora kwicwa umwanya wari wose. Ababanyi nabegereye umuryango wiwe bikeka ko iryo terabwoba ririko rikogwa nabo bahorana mu mugambwe CNDD-FDD bagasaba ko umutekano wiwe wokingigwa ntagirigwe nabi. Inkuru nayo tuyibaze mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Amakuru dukura muri komine Giharo atumenyesha ko uwo Juma Theoneste yahora ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 akaba yahoze mbere ari no mukuru w'umutumba wa Kibimba muri yo komine ya Giharo hariya mu Kumoso imbere yo kuja mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Nkuko bivugwa n'ababanyi hamwe n'abegereye umuryango wiwe ku bico gihe yaciye atangura kuburabuzwa ateka ubwoba n'abahorana mu mugambwe CNDD-FDD hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro ngo batanguye kumunyaga amatongo yiwe mu mwaka w'2022 agize ngo aritwara mu butungane ahubwo ngo niwe yaciye yagizwe icaha acirirwa umunyororo w'umwaka n'amezi abiri nk'uko ayo makuru abandanya abyemeza. Mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka hari umugwi w'abantu 13 bateye urugo rwiwe mu giheregiye gukora mu mirima abo bagizi ba nabi baca bahasiga inyandiko zimuburira kuwe n'umuryango wiwe bashobora kwicwa umwanya wari wose kandi ho kazoca kaba akamizwe n'ingoma. Ivyo zatumye ababanyi n'abegereye umuryango wiwe bagira ubwoba cane narijya muri iyo komine ya Giharo hagize iminsi hitwa abantu batari bake bo mu migambwe itavugwa rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD kandi abagezwa icaha co kugandagura abo bantu ntibakomwa komwe bakaguma bijandajandira. Kuri ayo makenga yose y'abanyagihugu bo muri komine Giharo ni hariya mu Kumoso mu ntara ya Rutana twarondeye musitanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe na Sylvain Koriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ngo bagire ico bivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka.
Bofisi Niyongere nawe nyene tumukengurukisha mukanya amakuru ajanye n'ubutunzi n'intwari ibereye
inzamba.
Abiyamiriza ingingo y'umukuru w'igihugu yo guha ifashanyo y'amatoni 5,000 by'indya ku gihugu cha Zambia baguma bibonekeza. Muri abo harimo ishirahamwe mpuzamakungu y'ugwaruka rw'abarundi MIJEB ikaba yibajije ibibazo byinshi bijanye naho izo ndya zavuye. Daniel Ndikumana irongoye akababazwa nuko byahawe abandi kandi abarundi benshi bishwe na kigoyi kurikira.
Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi ntiwakiriye neza ingemo y'amatoni 5,000 w'ifungurwa umukuru w'igihugu yajanye muri Zambia. Twaribajije igituma atabihaye abarundi bashonje gusumba abandi nk'akarorero nk'abashikiwe n'ibyago by'umwuzuriro w'amazi ya Tanganyika hamwe n'abandi bantu aho nikora basanzwe bahari benshi mu gihugu. Ikindi kibazo twibagije niyo izo fungurwa zavuye mu gihe we yashikirije ko zarungitswe na leta hamwe n'abanyagihugu b'u Burundi. Nijyari ibyo bifungurwa byegeranijwe kugira ngo bishike itoni 500 zijanwe ko atacegeranyo cy'inama shikiranganje twabonye yemeje iyo ngemu cyane iyo mirima ya leta yoba itumbereye hehe yavuyemo ibyo bifungurwa. Ubwo ntiyoba ari wa mwimbo wiwe bwite akura mu mirima ikwiragiye hirya no hino mu gihugu uko biri kose aho byavuye n'inyungu asotera gukura muri Zambia niwe nyene ubwiwe abizi. Icyo abarundi bomenya nuko ubutegetsi buriho butabakunda kandi ko tarari bishinga n'ibibazo bihambaye nk'ubukene abarundi bafise. Nahabo rero ubwenge bashigikire utwigoro twabashaka kubugura igihugu bikigendeka ugaruka by'umwihariko rwibukijwe ko ariko nkingi y'impinduka dukeneye rushishoze rubebe n'ibyo aho kuba ibikoresho mu kurondera neza y'igihugu.
Umugambi ko debu uratera kamore cyangwa Burundi kugira ifata ingingo zose zishoboka kugira ihagarike umurindi ifaranga ry'u Burundi rigeze ko ritagaciro. Kefa nibizi arongoye uwo mugambwe arababazwa nuko uno munsi kugira uronke idolari rimwe ry'Abanyamerika bigusaba kuba ufise amafaranga 700,000 z'amarundi ku isoko yo mu Kinyabi. Aranegura kandi agacerere k'abategetsi b'igihugu kuri ico kibazo gihanze ubuzima bw'igihugu. Kefa nibizi atera kamo abarongoye inzego z'igihugu gukorera hamwe bagatora inyishu irama kuri ico kibazo. Tumukurikije
mu mugambwe ko debu turasubiye gutera kamo leta yo kwifata ingingo zose zikenewe kugira ngo irititoka y'amafaranga y'u Burundi rihagarare aho uno munsi ugiye kuronera idolari rimwe bisaba amafaranga y'amarundi arenga 700,000 ukeneye amashiringi 10,000 y'amatanzania canke y'amafaranga y'amakongomani ugasanga uza kuriha amafaranga arenga 225,000. Ivyo rero bimeze uko mu gihe tuzi yuko hafi ibice birenga 50% y'abantu barangura ibintu bivana hanze kiretse nk'ibingira zankenerwa cyane by'imiti n'igitoro usanga bose aza kurondera amafaranga kuri ya soko yo hanze bita mu France marché noir. Ivyo bigatuma ibintu biza bivuye hanze bizimba cyane abanyagihugu nabo bakaja mu bukene ntangere kuko bobo umwimbo wabo canke amafaranga baronka atace yongera kuri uwo murindi. Ikindi tuzi nuko kubona ku isoko yo mu Binyabi ariho haboneka amafaranga y'agaciro akabura mu banki nkuru y'igihugu nuko mu banki nkuru y'igihugu agaciro bahaye amafaranga y'amarundi n'agaciro katariko. Tugasaba yuko rero BRB yohindura igaha agaciro kukuri ifaranga ry'u Burundi no kuvuga bya bya bindi bita mu Gifaransa devaluation kugira ngo amafaranga idolari kugwa muri BRB angane nayo rikugwa ku isoko yo hanze gutyo ibizi uko tura amafaranga muri BRB tukaka ku isoko yo hanze bikavaho n'ari gusanga bikoyatungisha kumbure abantu bamwe bamwe. Aha rero twebwe tukavuga duti ntitutegera neza agacerere leta irimwo kuko yumvirije amajambo ashikizwa n'abategetsi bamwe bamwe ukuraba n'ivyo bakora bo urabona yuko batari kubarabona amagogwa abarundi barimwo mbere bafata nk'uko menga igihugu cifashe neza abarundi bifashe neza. Tugatera kamo leta yuko rero yuko ibishoboka byose igakura mu kaga abarundi barimwo kuko inyishu zo kuva muri kano kaga ziriho kandi zirashoboka ariko tubona yuko umenga leta nta bushake cyangwa nta bushobozi bushira mu ngiro izo nyishu hamwe nayo bitabishoboye. Twosaba yuko inzego z'igihugu zifata ingingo zibereye zikareka abarundi bakitunganya kugira bashobore kuva muri kano kaga k'ubukene barimwo.
nino ngaha makuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri agarukiye. Reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yomi, nshimire n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya kuri mikro, mwari kumwe na Signorine Nijimbere, muranigwe aho muri hose naho utaha.